imuva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ifite niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidele Tuyahere ku ruhagarara wa politike ruvugwa muri Mali. Abategetsi ba gisirikare muri Mali ejo ku munsi wa mbere barafunze umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere hamwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi ba leta Mfata Kibanza. Ingendo bamwe bavuga ko igiye gutuma ibya politike muri ico gihugu biyangara mu gihe hari haheze amezi kudeta y'abasirikare ikuyeho wahoze arongoye ico gihugu Ibrahim Boubacar Keita. Perezida Bandao, umushikiranganji wa mbere Mokhtar Wane hamwe n'uwo kwivuna abansi Suleiman Dukure bose batwaye mu ikambi ya gisirikare yahitwa Kati hanze y'umurwa mukuru Bamako. Ibi byabaye nyuma y'aho abategetsi babiri ba gisirikare bakuriwe mu bibanza byabo mwihindurwa ry'abagize leta nk'uko amakuru ava mu badiplomate no muri leta abivuga. Umugwi wa ONU muri Mali wasabye ko abo bategetsi barekugwa vuba bwango atakirinze gusabwa kandi babikoze bakazobibazwa. Intumwa zishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika ECOWAS ziragendera Bamako kuri uyu wa kabiri gufasha gutorera umuti icyo bise kugerageza gutembagaza ubutegetsi ubugira kandi. Intumbero nyamukuru yatumye abo basirikare bafata iyo ngingo yo gufunga abo bategetsi ntiramenyekana neza. Tukiri muri Afrika, sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yaratanguye kumviriza abafisi byemeza kubyagirizwa umunyasudani Ali Muhammad Ali Abd al-Rahmani azwi kandi ku izina rya Ali Kushaib yahoze arongoye umuhari w'abarwanyi yagirizwa ibyaha by'agahomera bunwa mu ntara ya Darfur. Umushikiriza manza mukuru wa CPI Fatou Bensouda yise Ali Kushaib ko ari we ari ku mutwe w'ubwicanyi bwabaye mu 2003 na 2004 igihe leta ya Sudani ariko itana mu mitwe n'umuhari wiwe mu ntara ya Darfur. Umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana ivyikiza cha COVID-19 muri Sudani y'ubumanuko warasubije incanco 72,000 za AstraZeneca zisubizwa umugambi COVAX wari warazitanze kugira zikoreshwe mu bindi bihugu imbere yuko zita igihe. Sudani y'umanuko yisigura ivuga ko itabashije gutera izo ncanco nk'uko byari bitekanijwe kubera abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu batazihurumbiye kandi inama nshingamateka yaratebye kwemeza ikoresha ryazo ndetse n'igihe kirekire cyaheze bacigisha abazokora igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muyavugwa hanze ya Afrika, umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken yahagurutse ejo ku munsi wa mbere mu rugendo mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Azoganira n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu n'abandi bategetsi muri Yerusalemu kandi azobonanira i Ramala na perezida w'ubutegetsi bwa Palestina Mahmoud Abbas. Umushikiranganji wa mbere wiwe Mohamed Shtayyeh hamwe n'abandi bategetsi bakuru. Uru rugendo rwiwe muri ako karere ruzomushikana kandi muri Misiri igihugu cyafashije Israeli na Hamasi guhagarika imishyamirano. Azobana na perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi hamwe n'umushikiranganji wiwe imigenderanire n'amakungu. Ni mu gihe ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU abagize akanama kajejwe amahoro n'umutekano bashimye ihagarikwa ry'intambara hagati ya Israeli na Hamase bongera bahamagarira ko hakwiye amahoro arama ashimikiye kuri leta zibiri zigenga ya Israeli hamwe n'iya Palestina.
Aloysi Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu biyaga binini. abanyagihugu mu gisagara cha Goma muri Congo baratanguye kugaruka buke buke mu buzima bwabo busanzwe nyuma yuko ikirunga kigize ingaruka zikomeye muri cyo gisagara.
Mu karere kacu ka Nyiragongo usibye ubwoba ibintu birasangaho bigenda neza ariko turi kurindira imisada.
Abo ni bamwe muri abo banyekongo baba mu gisagara cya Goma. Ibankisi yose ejo kuwa mbere yahawe Burundi ifashanyo y'imiliyoni 6 z'amadolari azofasha mu mugambi wo gutera ibiti. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi ejo ku munsi wa mbere hatangwa inama izomara iminsi 5 ihuza ibihugu 11 vya muri Afrika yo hagati yateguwe n'ubwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe amahoro n'umutekano mu karere ka Afrika yo hagati. Abitabiriye iyo nama bariko barabira hamwe ibibazo by'umutekano, amatora n'imigenderanire muri ako karere. Inkuru twateguriwe n'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Kuri uyu wa mbere hatanguye ihuriro ry'abahinga bategura ibizoganirwa ko muri iyi nama ihuza intumwa z'ibihugu 11 vy'akarere ka Afrika yo hagati. Umubonano w'abashikiranganji b'imigenderanire canke intumwa zabo utegekanijwe ku munsi wa 4 n'uwa 5 w'indwi. Ibihugu byose byarungitse intumwa muri iyi nama. Ivyo navyo ni Angola, Uburundi, Cameroon, Centrafrika, Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Gabon, Guinea Equatoriale, u Rwanda, Sao Tome Principe na Chad. Ivyo bihugu byose bihurira mu mugwi wa maho wa ONU ujeje umutekano mu karere ka Afrika yo hagati wiswe Comité Consultatif Permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Mu myaka 6 iheze kuva haduka imvururu za politike n'ijyambere Burundi bwakira inama nk'igihuza ibihugu by'akarere n'intumwa za ONU. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu Isidore Ntirampeba avuga ko ari ikimenyetso gifadika kw'amahoro n'umutekano byasatsagaye mu Burundi.
Baravyihweje baravuga bati oya reka dusimbire Bujumbura kuko havugwa neza hayagwa amahoro hari umutekano. Nikiza coronavirus tugeranije n'ibindi bihugu barashobora kukigwanya ntabwo ari isibe nkuko tuvyumva handi baterekare duhurira Bujumbura nta kibahungabanya basanga ibintu byose birakwiye kuko mutahure yuko bene wacu bavukanye inama nkizi tutari tuziherutse kandi murazi igituma 2015 murana ko hari mu ndyane hari mu biki mu migumuko. Uno munsi rero kubona inama nkikoranye Bujumbura no kuvuga ko hakeye harabona hameze neza.
Yamara naho biruko hamaze iminsi yibonekeza ibitero by'abantu bitwaje ibigwanisho bakica abantu batari bake. Akarorero n'abantu hafi 30 bishwe mu kiringo cy'amezi 2 gusa muri ubwo buryo abandi bagategerwa ku mabarabara yinjira mu gisagara cha Bujumbura. Aha uwo mutegetsi arahumuriza abashitsi ku mutekano ucunzwe bikwiye. Mu bibazo bazoshimikira ko harimo imigenderanire hagati y'ivyo bihugu, aho Burundi burashima ko iyo nama ibaye buriko buranagura imigenderanire n'u Rwanda.
Hagati y'Uburundi n'u Rwanda rero nivyo ntawo bideha, imigenderanire yaratsitaye biturutse ku ngwane zo mu 2015 mugabo raba uko ibintu biriko biragenda. Hariho utwigoro ku mpande zose tukurondera ko ibi bihugu vyosubira mu migenderanire myiza. Abashikiranganji bajeje imigenderanire bagahurira igasenye nemba bakabiyagako hagere ntivyahereye hajya no kuvuga ko hariho ibikorwa bibandanya mu ntumbero yuko iyi migenderanire yotosorwa abarundi n'abanyarwanda tugasubira tugasumiranira tukabandanya duhana bageni tukabana nk'ababanyi beza. Ari naco gituma naho coza ku rutonde rw'ibizovugwa mu inama atamakenga namwe giteye.
Ikindi kizoshimikirwa ko ni imvururu z'amazaduka inyuma y'amatora muri ivyo bihugu hamwe no kugwaniriza umwasi hamwe.
Hariho ibihugu usanga biri mu ngorane mugabe ingorane z'umutekano mu bisanzwe si umutwaro w'igihugu kugatwe kacu. Inzu y'umubanyi iri kirasha ntiwoja ngaho ngo twenge ari n'igihe nagwa wifatwa aho ho nyine kubari kugira ngo nimba hari ikibazo kihari tukironderere inyishu kitararinda gukura. Nimba amatora yaragiye araba akabamwe udutosi utunenge abantu bakidoga bakagira gute mu ntwaro rusangi muri demokarasi uwatsinze n'uwarushijwe bahantu kuboko barakezanya igisigaye abahasigaye gutunganya utwo tugorane twohava tuzana icuka kibi inyuma yayo abatsinze bashikira ubutegetsi hama mu kurongora igihugu bakamenya ko batwarira bose. Tuzobabwira uko iwacu bimeze tuzokumviriza n'abandi mu bindi bihugu. Ababanyi ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo baraherutse mu matora muri Centrafrika baraherutse mu matora, muri Cameroon harabaye amatora, mu Rwanda hari imirije amatora.
Bitegekanijwe ko inama igira 51 izo kwitabwa n'ivyegera 4 vy'umunyamabanga mukuru wa ONU intumwa z'ubumwe bwa Afrika n'imiryango ihuza ibihugu nka kare ka Afrika y'ubuseruko n'ahandi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Clavier.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mu Burundi kandi ibanki y'isi yose ejo kuwa mbere yahaye Burundi ifashanyo y'imiliyoni 6 z'amadolari azofasha mu mugambi wo gutera ibiti ku misozi y'amakomine yegereye ishyamba rikimeza rya Kibira. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wilika neza ari Nairobi muri Kenya.
Umugambi ni ugusubiza isindi mwaka Novera hamwe n'itoto intara za Bujumbura mu Burengero hamwe na Muyinga mu buraruko bushibuseruko nizo uri kwarangurirwamo, hakaba hagiye kwiyongera ko Kayanza yo mu buraruko. Umushikiranganji w'ikiga ca leta Domitien Ndihoku bwayo yakiriye Ingabire yemeza ko turetse gusubiza itoto isindi mwa n'amashamba harimo ishamba cimeza rya Kibira bigiye gukingirwa.
Umugambi usanzwe ufise uburyo bw'imiliyoni 30 z'amafaranga y'Abanyamerika. Izo miliyoni 6 rero zije ziyongera ko kugira ngo uwo mugambi ushobore kwaguka, waguke ushobore gushika no mu ntara ya Kayanza na cyane cyane muri komine Matongo isanze ifise imbibi hana n'Ikibira, hanyuma ikaba nayo nyene ari komine irimo imitumba isa n'igeramiwe ikeneye gusubizwa itoto na Kanovera. Umugambi rero uzobandanya ufasha kugira ngo isi yacu isubirane itoto, reka mbere ishobore no kuzoshobora kwimbuka, hajemo n'ibikorwa cyane cyane byo gukingira ibibira byo gukingira aha hantu tubona yuko hafitiye akamaro ibidukikije.
Christophe Carreta jejwe ibikorwa mu ibanki y'isi yose yishimiye uko imfashanyo iri kirakoreshwa n'inyungu zayo.
Ce financement additionnel de 6 millions de dollars américains est un don en fait
iyi mfashanyo nyongera y'imiliyoni 6 z'amadolari y'Abanyamerika n'ingabire kiga gacisi kijejwe idukikije yiyongera ku zindi miliyoni 30 zari zaremejwe mu 2018 zatumye umugambi ukorwa mu myaka 3. Ngire ko nkeza umushikiranganji leta muri rusangi n'abakora muri uwo mugambi bagwije umwimbu kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka ushize bikabonekera mu bikorwa ku rubuga bishimishije. Iki mfashanyo kiga gacisi kiraye ibidukikije yisangije ni iki hejuru ibikorwa byo kunagura isi ndimwa no kuyisubiza itoto nuko hazojamwo no gukingira ibidukikije muri iyo ntara yiyongereyeko. Niko Karete yashikirije ibibazo byerekeye ihindagurika ry'ibihe mu Burundi n'itituka ry'isi ndimwa bikomeje kuvugwa. Imwe mu ngaruka zavyo ni iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatumye imiryango itari mike itizayo muri aya mezi ashize. Mu gihe umwaka ushize abantu baharurwa mu 25,000 bataye izabo bitewe n'ayo mazi nyene. Eloge Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Tugushimire Eloge.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abanyagihugu mu gisagara cya Goma umugwa mukuru w'intara kivuye mu buraruko no muri sekitori ya Buhene mu karere ka Nyiragongo baratambwiye kugaruka buke buke mu buzima bwabo busanzwe ni nyuma yuko ikirunga kigize ingaruka zikomeye muri cyo gisagara inkuru y'Idonido n'umumenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika ari Asanka Darius ari Goma.
Mu muji wa Goma usibye amashuri akazi karakorwa uko bisanzwe ikibazo kinini ni kimitingito ikomeje kumvikana Kiruzo Olive numucuruzi mu isoko rikuru rya Goma.
Antuka situation ko critique sana atukuzisha.
Ha kigenda twaje gusa mu isoko kubera ko nabo twakwirirwa mu rugo natwe biracyadukomereye abantu baracyatinya kubera yuko kugeza ubu ntabwo twari twamenya ibyo twakora kubera imitingito radio nta kimwe yavuga ubu turi kugira ubwoba abakiriya bake nibo bari kuza nibo twabonye uyu munsi akazi kakozwe neza ariko nta kigenda mu gace ka Buhene naho abagarutse bamwe muri bo bari kuryama hanze mu gihe abandi ku baturanyi bategereje ko leta yabafasha. Jean de Dieu Mungwana ni umwe mu bahagarariye societe civile mu gace ka Goma.
Turi kurara kuba ku baturanyi biri kugenda buhoro buhoro ariko turacyatinya imitingito muri rusange mu karere kacu ka Nyiragongo usibye ubwoba ibindu birasangaho bigenda neza ariko turi kurindira imisada kuri leta.
Naho mu karere ka Kibati ku birometero bitanu na Munigi hafi mu birometero 9 uvuye mu muji wa Goma abaturage bamanutse fo bagana Goma n'ahandi bafite ikibazo cyo kugaruka bitewe nuko umuhanda uturuka Igoma ukagana Rucuru wacisemo kabiri kuwa gatandatu nijoro. David Babo yari Goma kandi atuye Rucuru.
Hatujue tutaishi namna gani huko makazi zetu zote
ntabwo tuzubuzima tuzagira na kubera akazi dukora ni hagati ya Rucuru n'Igoma zirirafunzwe nta kuntu twakongera kubona ibyo tugurisha kandi nako kazi niboga tuma turihira abana amashuri bakarya bakambara ibindi kubera ako kazi leta ikore uko ishoboye kose iyo nzira bayifunguye turebe ko twakomeza akazi kacu natwe kukagira ubuzima bwiza nk'abandi
natone gisi ya kulipia atana watoto masomo.
Abanyamunigi n'abandi bakozweho niruka rya Nyiragongo bamaze kubura icyizere bakeneye ko guverinoma yabafasha. Perezida Felix Tshisekedi yohereje abaminisitiri barindwi harimo bamwe bavuka mu ntara ya Kivu ya ruguru kugira ngo bafashe mu kubarura ibintu byangiritse n'ibyaba bikenewe mu kugoboka abaturage. Banda Jean-Jacques ni ministre w'ubuzima uyoboye izo ntumwa za guverinoma.
Nous avons eu des échanges avec le gouvernement, avec l'OVG et également la protection civile. L'état de besoin est établi. Nous sommes là en appui des autorités de la province pour donner et trouver des solutions. Raison pour laquelle nous sommes venus ici sur le terrain pour observer l'état de la situation. C'est dommage, catastrophique, mais la volonté est certaine. Nous allons trouver des solutions très rapides. Ben, le ministre sectoriel également cet sujet est saisi. Initiatives locales également sont perçues pour que la route soit dégagée. Vous pouvez compter sur l'autorité provinciale également sur l'appui du gouvernement.
C'est un message de réconfort parce qu'on ne peut pas accepter chaque fois que des catastrophes pareilles arrivent, mais surtout nous profitons de l'occasion pour féliciter tous les acteurs, donc les autorités provinciales et ceux de l'alerte et de l'appui. Nous sommes là, nous allons continuer à œuvrer pour que ce problème ne revienne.
Kugezubu, gouvernement y'nara ya Kivu iramenyesha ko hari abantu barenga 10 bamaze gupfa amazu amashuri n'ibindi bintu bitabarurwa byangiritse. Ikirunga cya Nyiragongo byiruka kuruka mu mwaka w'2022. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Darius. Abarongozi b'ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania bafashe ingingo y'ugutemagurira hasi ibitoke byose byatewe n'abariko barahunguka. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Joven yakoreye mu ikambi ya Nduta ejo ku munsi wa mbere.
Impunzi z'Abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo zitahukanwa burindwi kwa kabiri no kuwa kane. Abarenga 500 barataha burindwi mu bitigiri dukura mu biro by'uruja n'uruza. Kibazo nuko abarongozi b'ikambi ya Nduta batanguye gutema ibitoke bisigwa n'abariko baratahuka. Igikorwa cyo gutema ibitoke byo batahutse mu ndwi iheze cyabaye kuwa gatandatu no kuruno wa Mungu itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu. Utahutse wari we wese ibiterwa vyiwe harimwo ibitoke aca babitema bakongera bakabomora inzu yahora bamwo aho boyihaye abasigaye mu nkambi baba mu nzu zimaze igihe kirekire zidasanuye kandi zishaje abasigaye mu nkambi ya Nduta babaje cyane n'uwo mugambi ubuzima babayemwo muri iki gihe ubona yuko ari ubuzima bukomeye cyane kandi badakundwa na leta ya Tanzania kubera itagikurikiza amategeko agenga impunzi nkuko bisabwa naho itavyemera
n'igitoke ni mu marayika kandi kizohembura n'undi kararengana no hanyuma niba usigura bumva ukivuga ngo tema irundi kayima ko bitavuga fitemye nyene vote tema nakundi hama nene hire nabo nyene n'uwo babibona muri bo akabona umuntu atemye igitoke nako bari batubwiye ntiturime ibigori ntitworoshe ntitubirime ko twabihebye ibiharage tukabiheba ibitoke byesigara bihagaze rero baho niho kuri impano gashike umuntu ati wewe rero ngaha muri ho nyene baho
bari bakwiye kuturaba ko turi impunzi mbagire kutubomorera kwinze mu bwenge bateme n'ibitoke bona amasoko yose barugaye ntitugira aho twirukira naho tujya nk'ubu mbere ko ndabona banumenga ni nk'intambara reka nk'uko turahunguka ako tiko turahunga ubugira kangahe dusubira yatwaje tu kukani humbo na hakaze cyane gusumba niye twaje tu kuri basa cyari kiri bakaraba nyine n'icyo badufasha kwari funze go dahejeje ko gutaho hataho ugomba udashaka nawe taragira gutaha arabari gumye ngaha nawe hageze ko ataha kabyumbiye akenda kiyandikisha gataha gahero sinzi abari hejeje bazadufasha
naho impunzi z'abarundi zitakamba minsi yose yuko zihohoterwa mu ntumbero yo kwirukanwa ku nguvu ariko leta ya Tanzania yoyo irabihakana mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cha Tanzania George Simbachawene ari nawe ajejwe impunzi mu gihugu undwiheze yaritabiriye inama yabereye mu gihugu cy'u Burundi ku kibazo yuko leta ihohotera impunzi kugira zitahe ku bwinshi yarabihakanye ahubwo yifuza yuko impunzi zisigaye muri Tanzania zotahukanwa zose
usuluhisho la kudumu ni mtu kurudi nyumbani kwao kama inawezekana
umuti urama n'umuntu gusubira mu gihugu ciwe bishobotse cyibure kujya mu gihugu c'ubugira gatatu none mubona icyo gihugu kigira gatatu ari ikihe kuri isi y'iki gihe icyifuzo cyanje nuko impunzi zose zizokwemera gusubira mu gihugu c'amavuko igihugu cha Tanzania abarundi n'inshuti zacu nitwobirukana ariko turabinginze batahe mu mahoro
hatuwezi kuwafukuza lakini tunawashauri warejee kwao kwa sababu wanakosa haki za msingi za maendeleo yao na vizazi vyao.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cha Tanzania zatanguye gufatirwa ibihano kugira ngo zitahe kuva mu mwaka w'2018 aho zafungirwa amasoko rusangi yahora zihuza n'abaturanyi bazo kudasohoka ikambi kujya gushaka ibiribwa bakabukanya kubuzwa kurima udusambu duto duto mu nkambi no kudatunga ibitungwa bitandukanye byahora bibafasha mu buzima bwo mu buhungiro kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania James Jovini ku bwijwi rya Amerika
urakoze James Joven kuri iyo nkuru
mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Ejo ku munsi wa mbere inkino zo mu matsinda zihiganwa rya Basketball Africa League riko ribera I Kigali mu Rwanda zarasozewe amakipe azohura muri kimwe cha kane yarayamenyekanye mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arabidushikiriza
Ejo kwa mbere nibwo harangiye imikino y'amajonjora mu matsinda mu rushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera mu Rwanda. Umukino washoje icyo cyiciro nuwahuje Zamaleke yo mu Misiri na Groupement Sportif de Petrolier yo muri Algeria. Uyu mukino wari ikirarane kuko wakagombye ko warabaye kwa gatatu icyumweru gishize. Ikipe ya Zamaleke yatsinze Groupement Sportif de Petrolier itayibabariye amanota 97-68. Ibi byatumye Zamaleke y'umutoza Samir Gouda ibi ya mbere mu itsinda rya gatatu kuko yatsinze imikino yayo yose uko ari itatu. Ntabwo bitunguranye kubera ko nubundi ikipe iri muzihabwa amahirwe yo kugera kure muri rushanwa rya bal
ikipe ya Zamalek nabo bafite abakinyi bakomeye cyane ba ikipe nationale Anas Mahmoud na Mohab Yasser akina muri under 18 ariko akina muri NBA Academy muri Dakar afite experience cyane ihagije yo gukina kuri niveau yo hejuru ndakeka abo bakinyi bazafasha ikipe ya Zamalek kugera kure muri rushanwa
gusirwa kwa Groupement Sportif de Petrolier bisobanuye ko yahise isezererwa kimwe n'andi makipe atatu yamaze gukuramo akayo karenge ariyo Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar AS Police yo muri Mali na Rivers Hoopers yo muri Nigeria amakipe abiri yabaye gatatu mu matsinda yayo ni ukuvuga Forces Armées et Police yo muri Cameroon na AS Douane muri Senegal azazamuka nayo yemererwe gukina imikino kimwe cya kane kirangiza iteganyijwe ejo kwa gatatu n'ejo bundi kwa kane amakipe umunani agomba kwinjira muri quart de finale ni US Monastir yo muri Tunisia Patriot Basketball Club yo mu Rwanda Petro de Rwanda yo muri Angola AS Sale yo muri Maroc Zamalek yo mu Misiri Ferroviario yo muri Mozambique Forces Armées et Police yo muri Cameroon na AS Douane muri Senegal uko amakipe azahura biramenyekana kuri wa kabiri tunyarukiye gato mu mupira w'amaguru ejo kuwa mbere habaye umukino wari wasigaye ku munsi wa mbere igice cya kabiri cya shampiyona kirimo guhuza amakipe umunani yitwaye neza mu cyiciro cy'amatsinda uyu mukino wahuje ikipe ya Bugesera FC na Police FC urangira Bugesera FC itsinze Police FC ibitego biri kuri kimwe indi mikino ibiri y'umunsi wa mbere yari yabaye ku cyumweru APR FC yatsinze Espoir FC igitego kimwe ku busa kuri Stade Huye Butare ikipe ya AS Kigali itsinda Lyon Sport ibitego bitatu kuri kimwe kuri Stade Muhanga umukino wagombaga guhuza ikipe ya Rutsiro FC na Marine FC kuri Stade Muganda i Rubavu wimuriwe ikindi gihe ejo kuwa gatatu ndetse n'ejo bundi kuwa kane hazaba imikino y'umunsi wa kabiri kuwa gatatu AS Kigali izahura na APR FC kuri Stade Muhanga Espoir FC ikine na Rutsiro FC kuri Stade Kamarampaka i Rusizi kuwa kane Police FC izahura na Marine FC kuri Stade Bugesera guhera saa sita hanyuma guhera saa cyenda n'igice kuri iyo Stade Bugesera Rayon Sport ikine na Bugesera FC yari Claude Munyandinda i Kigali
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi naha ya makuru yaka kanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi wa mahoro n'amahirwe
Yeah.